Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi, uyu munsi ni ku wa mbere, ndi kumwe na Frederic Nkurikije.
Twebwe abana batwa bo muri Butere iyo bagiye kwiga acagerige ngubu uye ngo tanga amahera angana ukunye natwe kuyaronka ntibisoboka.
Uyu ni umwe mu banyeshuri babatwa ashima imfashanyo ibikoresho by'ishuri baronkejwe, anavuga n'ubuzima bubi abanyeshuri babatwa babayemo. Inkuru kimwe ni inkuru yerekeye ifungwa ry'abatatu mu muryango wa Sinapole Rwigara, turazigara koko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutseneza Aloise, mwanya n'uwawe.
Mwaramutse Frederic, tuyahere mu yavugwa aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha abanyagihugu bamuka mu bihugu umunani aribo bagiye gufatwa n'itegeko rishasha ryasubiwemo ribabuza kwinjira muri iki gihugu ryatewe ko umukono na Perezida Donald Trump ejo ku munsi w'Imana. Iryo tegeko rizotangura gushyirwa mu ngiro ku itariki ya 18 z'ukwezi kw'icumi kuza, ryerekeye abanyagihugu bo muri Chad, Irani, Libya, Korea ya Ruguru, Somalia, Siria, Venezuela na Yemen. Abategetsi ba Amerika bavuga ko ibi bihugu byahakanye guhanahana makuru na Amerika yerekeye iterabwoba n'ibindi bibazo by'umutekano. Iryo tangazo ryasohowe ku muhingamo wo ku munsi w'Imana ejo rije mu gihe iryahura ryari ryafatiwe ibihugu bitandatu bigwiriyemo abayisilamu, ikiringo ryari ryahawe cy'iminsi 90 cyariko kirarangira. Iri tegeko rishasha ryongewemo ibihugu bya Korea ya Ruguru, Venezuela, Chade, rigakugwamo Sudani yari yashizwe mu rya mbere. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryishinze guharanira agateka kazi na muntu Amnesty International ntiryatanzwe kunegura iri tegeko rishasha. Muri Amerika kandi umugabo yitwaje inkoho ejo ku munsi w'Imana yararashe kumvo zitaramenyekana mu rusengero ruri mu gisagara cya Nashville ni muri Leta ya Tennessee mu bumanuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yica umugore umwe akomeretsa abandi bantu indwi. Umuvugizi w'igipolisi cyo muri icyo gisagara Don Aaron yabwiye abamenyeshamakuru ko umugabo w'umwirabure w'imyaka 26 y'amavuko yashitse ku rwinjiriro rw'urwo rusengero ari mu modoka ubwo nyina carasa uwo mukenyezi asohotse. Mu nyuma yaciye yinjira muri urwo rusengero rwarimwo abantu bashika 50 acarasa amasasu menshi akomeretsa abantu 6 imbere yuko yitumbereza ko inkoho ngo yirase, ariko ntivyakunze ko yiyica yari ikomerekeje gusa. Igipolisi nticashimye gutanga umwidondoro wiwe imbere yuko gitangura amatohoza, ariko cavuze ko atana kimwe cerekana isano no hagati y'uwarashe n'iryo shengero canke abanywanyi baryo. Tuyabandanirize muri Afrika, abasirikare bashika kuri 3 ba MINUSMA ni bishirahamwe mpuzamakunguni bagiye kubungabunga amahoro n'umutekano muri Mali barishwe mu buraruko bw'ico gihugu ku munsi w'Imana. Iryo byashikirijwe n'izo nteko nyene. MINUSMA yatangaje ku imodoka yarimwo abasirikare bayo bamuka mu gihugu ca Bangladesh yaciye ku gisasu cari gitezwe mwibarabara rihuza igisagara ca Gao n'imihana yo mu karere ka Anefisi. Ico gitero cyakomerekeje abandi basirikare 5 ba MINUSMA. Nta muhari uri yitirira ico gitero, ariko gisa n'ibindi bitero byakozwe n'umuhari w'iterabwoba Al-Qaeda muri ako karere. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yaneguye ico gitero mu itangazo ryasomwe n'umuvugizi wiwe Stefan Dujarric ejo ku munsi w'Imana. Abasirikare ba MINUSMA barenga 100 nibo gushika ubu bamaze gufira muri Mali, igihugu kiza ubwa mbere mu gutakaza abasirikare benshi mu mirwi 16 ya ONU ikwiragiye ku isi nzima. umusirikare w'ipete rya generale mu gisirikare ni muri Somalia hamwe n'uwari amucungereye ubuzima barishwe barashwe ku mugoroba wo ku munsi w'Imana ejo nk'uko amakuru ava mu bajejwe umutekano muri ico gihugu abivuga. Ababibonye bavuga ko abantu bitwaje inkoho yo mu bwoko bwa pistole barashe General Abdullahi Mohamed Sheikh Kururu yari kumaguru ataha mu rugo rwiwe avuye mu musigiti i Mogadishu hamwe nuwo yaramucungereye ubuzima bose uko ari babiri nta mahirwe bagize baciye bafiraho nyene. Kururu yari intwazangabo ikomeye kandi yagenzura ibirindiro bitari bike byo ngaho i Mogadishu. Yarigeze no kuba icegera cy'ushinzwe ibikoresho bya gisirikare muri Somalia. Nta muhari uritirira ubu bwicanyi gushika ubu, ariko abarwanyi ba Al-Shabaab nibo bakunda kugaba ibitero nk'ibi ku bategetsi bo mu gihugu cya Somalia. Aya makuru tuyabandanirize muyavugwa muri Mexique mu gihe ibikorwa vyo kurondera abarokotse nyamugigima yo ku itariki y'indwi z'ukwezi kwa cenda muri Mexico bikibandanya. Iyindi nyamugigima igira gatatu yarumvikanye muri ico gihugu ku munsi wa gatandatu. Abahinga mu vy'imitigito y'isi bo muri Amerika bamenyesha ko iyo nyamugigima yapima magnitude zitandatu n'ibice n'igice kimwe kandi ko yumvikanye mu ntara ya Oaxaca iri mu manuko bw'igihugu ku birometero 360 uvuye ku murwa mukuru Mexico City. Gushika ku muhingamo wejo ku munsi w'Imana ibitigiri by'abafuye byari bimaze kugera kuri 319 harimwo n'181 bo muri Mexico City. Abanyamexique bajejwe ibikorwa byo gutabara mu biza nk'ibyo bafatanya na Israeli, Ubuyapani hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gufasha kurokora abantu.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda Theo Badege eje ku munsi wa Mungu yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko abantu batatu bo mu muryango wa Sinapole Rwigara batawe muri yombi ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu bakaba bafungiwe ku cicaro cy'ipolisi i Remera mu muji wa Kigali. Uyu muryango warumaze igihe kingana n'ukwezi witaba ubugenzacyaha ariko ukarekurwa. N'inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda.
Abaraye batawe muri yombi ni Diane Rwigara, Anne Rwigara muri umunawe ndetse n'umubyeyi wabo Adeline Rwigara. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yatangaje ko aba bafashwe kubera ibimenyetso yemeza ko polisi ifite ko nyuma y'ibyaha bari basanzwe bakurikiranyweho birimo kunyereza umusoro, gukoresha inyandiko mpimbano kuri Diane Rwigara wenyine. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Theos Badege avugana na Ijwi rya Amerika yanashimangiye ko abaregwa barezwe no kunaniza iperereza ko batanafashije inzego z'umutekano ngo bazorohereze mu iperereza. Uyu umuvugizi avuga ko hari ibindi byiyongereye ku byo bari basanzwe bakurikiranyweho.
Haza kwiyongeraho nini imyitwarire cyane cyane kuri Diane yuko yatangiye kujya ku mugaragaro ku maradiyo n'ahandi. Mu by'ukuri avuga ibigize igikorwa cy'iperereza, akenshi iperereza ry'ibanze twese tuzi ko rikorwa mu ibanga hagamije kurinda nyine amakuru, ariko noneho n'uburemere bw'ibyaha nyuma y'ibyo munsi bari bakurikiranyweho hariho n'ibindi bikorwa bigize icyiciro cy'ibyaha bifata umutekano igihugu. Ushobora kuvuga bike ko uko ari batatu umwe wese afite ibyo yakoze byinjira muri iki cyaha. Icyiciro cya mbere kiraganisha ku bugambanyi, ku cyaha cyo kugirira nabi ubutegetsi. Icya kabiri ni uguteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Hariho ndetse n'ibindi wakongeramo biganisha ku kurwanya ububasha bw'amategeko n'ibindi. Ikigamijwe ni ukugira ngo iperereza isozwe neza nta bikorwa byo gukinaniza nk'ibyabagaragaje.
Nubwo igipolisi kivuga ko kibakurikiranyeho inyandiko mpimbano kuri Diane Rwigara n'imisoro ku bandi bagize uyu muryango ndetse bakaba haniyongereho ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu, abatari bake basanga ibibazo by'uyu muryango bishingiye kuri politike. Ibibazo byatangiye nyuma y'urupfu rwa Rwigara Sinapolo, aho mu muryango we bakomeje kwemeza ko urupfu rwe rudasobanutse ndetse bagashinze n'inzego z'ubutegetsi kuba zarabigizemo uruhare, inzego za leta zigahakana ibi bikorwa. Uyu muryango warumaze igihe kigera ku kwezi utumizwa n'inzego z'ubugenzacyaha kwisobanura ku byaha bakurikiranywe. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda atangaza ko dosiye y'abaregwa izamara iminsi itanu mu bugenzacyaha nk'uko biteganywa n'amategeko, hanyuma dosiye ikazahakurwa ijyanwa mu bushinjacyaha. Uyu muryango wari umaze igihe uwawunganiraga mu mategeko baramuhagaritse, cyakora ngo ni uburenganzira bwabo bwo kuba bashaka undi uzabunganira mu mategeko. Umuvugizi wa polisi avuga ko aho bafungiye kuri sitasiyo ya Remera mu mujyi wa Kigali bemerewe gusurwa mu gihe ababasura bakubahiriza amabwiriza agenga amategeko ya sitasiyo za polisi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Bakunze ibijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajyaga hita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Abanyeshuri ijana umugoko bw'abatwa baronse ifashanyo z'ikoresho by'ishuri. Abanyeshuri baba muri aruko bw'igisagara ca Bujumbura muri zone ya Buterere muri komine Ntangwa. Imfashanyo yatanzwe n'abaririmvyi hamwe n'abamenyeshamakuru b'inkino. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite ishatse ari i Bujumbura mu Burundi.
Wankumiwe cinjire cinjire
cinjire
wankumiwe cinjire cinjire
cinjire
cinjire singube zaharage
cinjire
wa musore cinjire cinjire
cinjire
murakoze murakoze
ako na kanyamuneza kari muri site ya Nyarumanga isanzwe ibamwo abasanga butaka bababa 3000 kuno wa gatandatu abana bo basanga butaka biga bari baramuse baronswa imfashanyo y'ibikoresho by'ishure. Ibikoresho byabonetse bivuye amafaranga yatoje mu rukino rwahuje abayirimbyi hamwe n'abamenyeshamakuru b'inkino. Liliane Shimirimana yaserukiye abamenyeshamakuru yavuze havuye umutima w'ugufasha.
Arabayeho urukino rw'umupira w'amaguru, abamenyeshamakuru bati nitwoza turavuga inkino natwe twerekane ngo tuzi gukina. Abaririmbyi ati ntituzi kuririmba gusa, bati n'umupira turawumva. Haratanze udufaranga tutari twinshi, hanyuma bati ntitwayajana mu biyeri canke mu mamuteri.
Umwe wasanga ubutaka bari aho twaganiriye yaduhishutse ko ashimye imfashanyo yongeye aducira ku mayange ku buzima bubi umunyeshuri w'umutwa abayemwo.
Twebwe abana batwa bongo muri Buterere iyo bagiye kwiga acagerige ngo ubuye ngo tanga amahera angana ukunye. Narwe kuyaronka ntibisoboka ko abantu bose bari ngahabose baza gutora makara niyo bajyamwe ni arigihe bese bagenda uko nyiri atari frome bambaye bageze ku ishuri abarimo bakabihokana ngo ni mutaye ngo nimugende ngo abavyi banyu bagura ni frome kandi atamahera.
Hagataho umuririmbyi Petero Nkurikiye batazira cinjire mu ijambo yashikirije harimo ko nibitugo bazobandanya bafasha abo banyeshuri basanga butaka.
Mufise ikibazo cy'ibikoresho ngo uyu metre niyabona haraba ariko baraheba kubera ingorane z'ibikoresho azagaruke atera kamavuga ati erega muri babandi mwaha yamakaye hariho abandi bagize ingorane z'iniforme cyangwa bagize ikindi kibazo niyatwitura n'ukuri tuzoraba dukoreye umugane wawo.
Mubana bajatara 50 babatwa biga amashuri mato mato na yisumbuye abagera kwijana gusa niyo baronkejwe ayo makaye. Umwe wese yaronse amakaye atanu n'ikaramu. Tubibutse ko amafaranga yaguze ibyo bikoresho yavuye mu yatojwe mu rukino rwahuje abaririmbyi hamwe n'abamenyeshamakuru b'inkino. Muri urwo rukino iyo migwi yaranganije ibitsindo bibiri. Urwo rukino rwabaye mu ndwi iheze kandi abagiye kurorera mu guhimirizwa babwirwa yuko amafaranga azovamwo azofasha bantawo nikora. Ico ngo menyaco nuko igitigenge zina c'amafaranga yatojwe muri urwo rukino kitigeze kivugwa ku mugaragaro. Ibujumbura, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turabashikiriza amakuru ya siporo avugwa mu Burundi no mu Rwanda. amakuru ya sport tuyatanguriye mu Burundi aho tugiye gutega amatwi mu mugenzi wa Chevaliste Nzikobanye nta
kuri w'Imana habaye ubujumbura mu Burundi amatora abamenyesha makuru bakurikiranira hafi inkino bahurikiye mu ishyirahamwe AGSB Association des Journalistes Sportifs du Burundi mu Gifaransa ni nyuma yaho aheze ikiringo kinini ishyirahamwe ryitwa nk'uko ritabaho inyuma y'amatora yahaye amahirwe umukenyezi Liliane Nshimirimana gutorwa kuba umukuru wa AGSB amenyesha makuru bari ruhikije
tani nahaye wo kuri Radio Score ndiragakura mu bisanzwe aya matora abamenyesha makuru b'inkino bahurikiye mu ishyirahamwe AGSB bari bayanyotewe kuko hari haciye igihe kinini inzego zidakora neza mbere zisa nuko zoba zaratanze n'imihoho rero bari bagumye bipfuza yuko uyu munsi woboneka hanyuma bakitora inzego zibarongora rero no munsi bawushitseko bahije kwerekana yuko uwo bashize imbere bamutoyi batoye twatoye amatora misio elektorale mu byo yashikirije ukuna amatora yogenda niko yagenze jiwe kubanje ndashimye
amenyesha makuru ba sport mu Burundi bafite icyo bashaka ko komite nshasha yishira hamwe y'amenyesha makuru ba sport mu Burundi boshira imbere amenyesha makuru y'umukenyezi Muntara Gitega afise ubutumwa ha komite jaja
je nitwa mitana ndayegamiye kama nkore radio ijwi y'umukenyezi y'Igitega ubwa mena mere jewe no vuga nti numunezero huko turanonse inzego twa dushashaye murazi neza ko ishira hamwe ryacu yarahuye nibibazo tumara igihe twego turakora usanga rero amesha makuru b'inkino turi kugiva mugabo bikatugorengere tugira imigambi iterambere kugira ngo inkino zikomere kuko dukoze neza bituma n'inkino zikomera ko acaba guhigano rero aba batowe uno munsi ndabakeje ubwa mbere kuko ni novuga nti komite igizwe n'abantu bamesha makuru b'injyambunyu bakurikirana hafi inkino kandi bafite ivyiyumviro byashonko bayitubwiye turize neza yuko hamwe bofasha kwegeranya abamesha makuru b'inkino aho bari hose ndiko nabigaruka kuko ubu uya maradio n'imesha makuru byandika inkino biri mu gihugu cyose tugiye hamwe bakaza badukoranya twimvira hamwe imigambi twakora ninge so turashira abakinyi cyane cyane ku rubuga bakamenyekana byo tuma dutera intambwe kandi ze yuko bo bishiramwe ingoga bagashiramo indero imbere cyane cyane no gushikira abasanzwe batanga uburyo kugira ngo bafashe mu gukoresha uzwengamesha makuru dufite beshi imbere bakibashasha muri cyo gisata ibyo nizeye ko mbo bishira imbere twotera intambwe inkino zigatera imbere n'ibinyamakuru byacu bigashira ingufu muri cyo gisata cy'inkino mu gihe tubona ko binywanisha mbere n'abarundi
watowe kugira rongore ishiramo ry'abamenyesha makuru b'inkino yashikirije bimwe mu migambi azorangura mu bijanye n'amategeko akinga ishira hamwe
migambi mikuru mikuru ubwa mbere ni kunagura ishiramo ryacu duhereye mu gushiraho amategeko agenga amashira hamwe yose nkavuga yuko ari itegeko gisunga itegeko rigenga amashira hamwe ryo mu bushyanganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu hanyuma amategeko amaze kujaho bizodufasha kumenya neza na neza umunywanyi w'ishira hamwe wariwe
muyobozi mushasha wa AGSB afite nibindi azokorera ishira hamwe ry'amenyesha makuru b'inkino mu Burundi
no guhanahana amakuru kumwanya no kugihe kunkamyesha makuru si byiza yuko abantu batomenya inkuru hama ikindi kandi tuzorondera uburyo bufasha ishira hamwe hamwe n'abanywanyi baryo twongere dushireho kandi n'urubuga ngurukana bumenyi gwishira hamwe ryacu bizofasha kugira ngo ishira hamwe ryacu rimenyekane ryongere imenyekanishe n'ibyo riko rirakora na cane cane ibijanye n'inkino n'ibyo muri make kumigambi
Komite yahora irongwishira mu byamenyesha makuru mu Burundi yasubirijwe iterangije kiringo cyayo kubera hari abamenyesha makuru bahunze igihugu kubera imvu za politike bamwe muri bo bari muri komite nshingwa bikugwa yishira mu byamenyesha makuru ba sport ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Bunahuri kadu kubitse mu Rwanda dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda
Umupira w'amaguru ejo ndi kwa gatandatu kuri Stade Umuganda i Rwavu hagaragaye agashya kadasanzwe ubwo umukino w'igikombe kiruta ibindi Super Cup wasubitswe utarangiye kubera ibura ry'umuriro w'amashanyarazi uyu mukino wahuzaga amakipe y'ibigugu kandi aho rahanganye ariyo Lyon Sport na APR FC wahagaze habura iminota 27 ngurangire Lyon Sport ifite ibitego bibiri ku busa bwa APR FC ibitego bya Ismail Diarra na Pierre Kwizera Icikagurika ry'umuriro ryari ryatangiye kare dore ko n'umukino nyirizina watangiye ukerereho iminota 20 amashanyarazi yongeye kubura Lyon Sport ikimara gutsinda igitego cya mbere ndetse imaze kubona icya kabiri umuriro ugenda utazagaruka icyo kintu kidasanzwe bamwe mu bakunzi b'imikino mu Rwanda bagifashe nk'agahoma munwa ndetse batangira kubihuza n'imiyoborere y'umupira w'amaguru mu Rwanda bavuga ko idahwitse. Abavuga ibi ngibi bibaza impamvu uyu mukino w'igikombe kiruta ibindi washyizwe isaha 12 z'umugoroba mu gihe batari bizeye neza amashanyarazi. Mu mikino yo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu Shani yabereye mu Rwanda mwaka ushize, nabwo iki kibazo cy'ibura ry'umuriro cyarabaye kuri Stade Huye i Butare, ndetse bamwe mu bakigizemo uruhare bajyanwa mu nkiko. Kugeza ubu haracyategerejwe icyemezo cya nyuma cyerekana amaherezo y'uyu mukino wa APR FC na Rayon Sports. Tunyarukiye mu mukino njyarugamba wa Taekwondo ejo ndi kwa gatandatu, ndetse n'ejo ku cyumweru i Kigali habereye irushanwa ryitiriwe Ambasaderi wa Korea y'Epfo mu Rwanda. Muri iri rushanwa ryagaragayemo amakipe anyuranye y'ibihugu byo mu karere, Abanyarwanda bongeye guseruka neza nk'uko bisanzwe. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umukino wa Taekwondo mu Rwanda, Placide Bagabo, aragaruka ku bufasha butangwa na Ambasade ya Korea y'Epfo mu Rwanda mu gushyigikira uyu mukino.
Kijyanye n'ubufatanye bwacu na Ambasade ya Korea hano mu Rwanda, bifatika twagezeho tubakesha kandi bigaragara twabwira abantu. Icya mbere, kuva mu mwaka 2012 tubona abavolontaire b'impuguke mu mukino wa Taekwondo baza bakamara igihe cyaba ari kigufi amezi atatu, hari n'abaza bakamara imyaka ibiri. Abo bafite inshingano zo kuzamura urwego rwa Taekwondo hano mu Rwanda, ndetse yewe baganahugura n'abatoza dusanzwe dufite. Ikindi cya kabiri ni gymnase ya Taekwondo iri mu karere ka Muhanga, twubakiwe ku rugo bufatanye. Iyo tugize ikipe mwiherero mu gihe tugiye mu mikino itandukanye hanze, aho ngaho niyo tuyifashisha kuko irimo ibyose bisabwa kugira ngo ikipe ibe yiteguye neza. Ikindi buretse no kuza gutraininga abatoza bacu, twagiye muri championnat d'Afrique umwaka ushize, twari dufite umutoza twahawe ku nkunga ya Ambasade ya Korea. Umutoza yitwa Jongo G-Man, yayoboye ikipe muri championnat d'Afrique azana imidari 5 ya bronze.
Ambasade ya Korea y'Epfo mu Rwanda yemeza ko izakomeza gutera inkunga Taekwondo mu Rwanda no mu bihe bizaza. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Bakunze ibijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017, habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajyaga hita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru, yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza vyiyumviro bitandukanye kubazo bitari bike. Twumviriza ijambo ry'intangamarara ryereka imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu minsi ya vuba, urwego rw'ishyirahamwe ONU rurejwe kubahiriza umutekano n'amahoro ku isi rwaremeje atanumwe avuyemwo ingingo ya 273 yongereje mu kindi kiringo cy'umwaka igikorwa c'inteko za ONU ziri mu gihugu ca Libani zizwi ku izina rya UNIFIL. Inteko za UNIFIL zimaze hafi y'imyaka 40 mu gihugu ca Libani, yamara inyuma y'ingwano hagati y'umugwi Hezbollah n'igihugu cya Israel mu mwaka w'2006. Izo nteko zishinzwe igikorwa cyo kugenzura ihagarikwa ry'imishyamirano hagati y'izo mpande zibiri, hamwe no gufasha inteko z'igihugu cya Libani igihe zarungikwa mu bumanuko bw'igihugu. Inteko za UNIFIL zijejwe kandi igikorwa cyo gufasha inteko za Libani gutuma ubumanuko bw'igihugu butarangwamwo abantu abari bo bose bitwaje ibigwanisho canke ibigwanisho ivyo aribyo byose kiretse ibigwanisho n'ibindi bikoresho vya gisirikare vya leta canke inteko za UNIFIL. Ingingo nshasha iherutse kwemezwa n'urwego rwa ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi irakomeza igikorwa c'inteko za UNIFIL. Iyo ngingo ikaba yemejwe mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu vyatangaje ko umugwi Hezbollah watanguye ingwano yo mu mwaka w'2006 wongereje ibigwanisho vyawo mu gihugu ca Liban mu kiringo c'imyaka 10 irangiye. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Nikki Haley yarakiye neza ingingo yongereza ikiringo c'inteko za UNIFIL. Ambasaderi Haley avuga ko iyo ngingo iha inteko za UNIFIL inguvu zikomeye zo gufasha Libani kubahiriza umutekano mu bumanuko bwayo. Ambasaderi Hali avuga ko ibintu bitari bimeze neza na gato mu manuko bwa Liban aho mugwi w'iterabwoba Hezbollah ufashijwe n'igihugu cya Iran ufise misiri bihumbi n'ibihumbi n'abagwanyi bihumbi n'ibihumbi leta ya Liban idafise ku bubasha na gato. Ingingo y'ukongereza ikiringo c'inteko za UNIFIL muri Liban gisaba izo nteko kongereza kugenzura karere ko mu manuko bwa Liban no gufasha guhungabanya ibikorwa byo mu Hezbollah. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwishyirahamwe mpuzamakungu ONU Nikki Haley avuga kandi ko iyo ngingo ituma inteko za UNIFIL zitanga raporo igihe ziburijwe gusuzuma ibikorwa bidaciye mu mategeko bibera mu bumanuko bwa Liban. Mu gihe izo nteko zihagaritswe n'umugwi Hezbollah zitegerezwa gutanga raporo ku kugena ibintu byagenze aho ivyo vyabereye n'igituma zahagaritswe mu kazi kazo. Ambasaderi Nikki Haley avuga ko ivyo bituma abantu bamenya neza ibibera mu bumanuko bwa Libani. Avuga ko ingingo y'ukongereza ikiringo n'ibikorwa by'inteko za UNIFIL ari intambwe ikomeye cyane yamara kwakira vyinshi kurusha aho bigikenewe gukogwa. Amenyesha ko mu gihe umugwi Hezbollah uriko wongereza utwigoro twawo, Amerika n'ishyirahamwe ONU biriko vyongereza utwigoro two kugwanya uwo mugwi.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Pasta P, le génie de la production. Rumba. Karabo akigusuzu muhakabizu uti ese sheri ubibonote esubona narakwihebeye nikofi mfite maga foto kawe iyo ngukumbuye ndakareba oh uti sheri oh uti je t'aime mami uti nukuri sinchaka kukurya umutima ibyo nkubwira bimva ku mutima utamagambo yose nubwo yanshirana irisigaye nukumukunda yo nurare utabivuze nurare utarivuze ibyejo bibarabejo wasanga harundu mukunda ugasanga ramujyane kariko cora nurare utarivuze uko rikosa ibyejo Kaneza innocent, reconnaissance, ingénieur Jean-Baptiste, merci beaucoup.
Mufata gato chumujane muka jardin, umufate kumatama umongorere, utese wabuzine zukute, utese wabuzine zukusa. Yebonusa nka karabo kiroza
bivuge bivuge bivuguruhuke bivuge bivuge gerageza mahirwe
bivuge ikiba kibe nayitinya itarungurutse
utinukuri sinchaka kukurya umutima ibyo nkubwira bimva ku mutima utamagambo yose nubwo yanshirana irisigaye nukumukunda yo
réalisateur. Rumba.
Courir. Souviens, merci. C'est que j'ai une chèvre, t'as une.
Chut, mon
doka doka sara nawe sheri ari kwigare we sibyo kandi ukomba kunyemera.
Je tumwe simukundi radio ijwi rya America ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi yakanya ko gushimira engineer yadufashe mu nyiga bw'ivyoma namwe na Fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Munikije makuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.